Iyi mwumva ni Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Mu Rwanda twumvikanira kuri FM 104.3 na FM 88.3, naho mu Burundi ni ku mirongo migufi kuri metero 25, 31 na metero 41. Ndabasuhuza kandi mbaha ikaze mu makuru yacu ya mu gitondo, amakuru tubagezaho turi mu ngo zacu kubera ingamba zo gukumira icyorezo cya virusi ya corona. Muri kumwe na Jeffrey Mutagoma. Leta y'u Burundi irahakana ko yanze kwakira Abarundi birukanywe ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yari impamvu yatumye Amerika ifatira ibihano Burundi mu minsi mike ishize.
Ane aho yoba yarabereye gatoya nuko mu bo bari bateguye kutuzanira hariho bamwe wasanze bararonse amapasiporo y'u Burundi biciye mu magendo.
Uwo Nezekiel Nibigira, ministri w'ububanyi n'amahanga w'u Burundi. Mu Rwanda, abantu 32 ejo kuwa mbere bagejejwe imbere y'urukiko rwa gisirikare Kanombe, aho ubushinjacyaha bw'igihugu bubashinja ibyaha birimo iterabwoba. Naho hirya no hino ku isi, ibihugu bizakomeza gufata ingamba zo gukumira virusi ya corona bitewe n'uko abanduye bagabanuka cyangwa biyongera. Mbere y'uko tubagezaho amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari, reka duhere kuyavugwa hirya no hino ku isi. Diane Nininahazwe ni wowe waduteguriye amakuru avugwa hirya no hino ku isi.
Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakajije igenzura ry'imikorere y'imenyeshamakuru bine byo mu Bushinwa bikorera ku butaka bwayo. Ivyo bimenyeshamakuru vyagirizwa gukora vyisunze umurongo wa politike y'Ubushinwa n'inyungu z'ico gihugu bwego. Abicishije ku rubuga rwe rwa Twitter, umushikiranganji ajeje imigenderanire ya Amerika n'ayandi makungu Mike Pompeo yavuze ko imikorere y'ivyo bimenyeshamakuru ishobora gutuma icuka cari gisanzwe ataciza hagati ya Amerika n'Ubushinwa cunyuka. Mike Pompeo mu ngingo asaba ko zifatirwa ivyo bitangazamakuru harimo gufatwa nk'ibihagarariye inyungu z'Ubushinwa ku butaka bwa Amerika. Ivyo bigaca bisigura ko bitegereza guha Leta ya Amerika amazina y'abamenyeshamakuru bose babikorera, bakongera bakerekana imitungo yabo ahiri hose n'uko ingana. Icemezo ca Amerika ku Bushinwa kije gikurikira inama yo gutosora icuka hagati y'ivyo bihugu yabaye mu ndwi iheze ntihagira icivamwo. Iyo nama igihera, Mike Pompeo yari yise Ubushinwa igihugu ataco cibanda ntihagire n'uwo gisonera. Abasesangurira hagufi politiki ya Amerika n'Ubushinwa bavuze ko Ubushinwa bushobora kuririra kuri iyo ngingo, gutyo bukikura abamenyeshamakuru mpuzamakungu ubutegetsi bw'ico gihugu bwakunze kuburabuza kwera amatohoza yabo yimbitse. Ku rundi ruhande, hari kandi abasanga Ubushinwa bushobora guhava bwihora Amerika nk'uko bwabigize mu kwezi kwa kabiri, igihe Amerika yafatira ingingo imenyeshamakuru bitanu vy'Ubushinwa mu kwanka guheranwa nabwo buheza buyisubiriza mu ndumane mu kwirukana abamenyeshamakuru bakorera ibinyamakuru vyo muri Amerika. Tukiri ku makuru avugwa ha muri Amerika, Perezida Donald Trump arabandanya kwiyamamariza amatora ategekanijwe ku igenekerezo rya gatatu ukwezi kwa 11 uno mwaka. Ejo kuwa mbere mu miyamamazo yiwe yavuze ahanini ko agiye kugabanya igitigiri c'abanyamahanga binjira ku butaka bwa Amerika biciye mu guhagarika gutangaza green card no kugabanya visa ziha uburenganzira abanyamahanga kuza gukora muri Amerika. Ino ngingo izoshirwa mu ngiro kugeza mwaka w'2021. Hagati aho tukivuga ku vy'imiyamamazo ya Trump, abandi bantu babiri bari muri ekipe iri kwimufasha kwiyamamaza batowe ku bwandu bwa virusi ya corona. Abo babiri baje biyongera ku bandi batandatu bo muri iyo kipe bari basanganywe ubwandu ku munsi wa gatandatu. Tim Murdoch ajeje gutanga amakuru muri uwo murwi yemeje ivy'ubwo bwandu agira ati, nivyo baranduye, ariko kwa gatandatu aho bari muri leta ya Oklahoma Trump yugurura ibikorwa vyo kwiyamamaza kwiwe bose bari bambaye udufukamunwa. Ijwi rya Amerika turabandanya n'amakuru y'ijya nino ku isi. Igihugu cya Kenya gitangaza ko citeguriye kongera kugurura imipaka gihana na Somalia. Iyugarwa ry'iyo mipaka kubera ikiza cya virusi ya corona ryari rimaze amezi abiri ryagize ingaruka mbi zitari nke hagati y'ivyo bihugu na cane cane mu vy'urudandazo. Ino ngingo ya Kenya bitaramenyekana ryari izoshirwa mu ngiro, yega kandi iyugururwa ry'umupaka w'ahitwa Kiunga wari wugawe mu kwezi kwa gatandatu k'umwaka uheze. N'umupaka ico gihugu cari cugaye kivuga ko ucamwo abagize imirwi iterabwoba bakunze kugaba ibitero bitandukanye muri Kenya. Mu kiganiro n'abamenyesha makuru utwara karere ka Lamu kabarizwamwo uwo mupaka yahumurije abo vyateye amakenga avuga ko hafashwe ingingo zizotuma abawambuka arababa bagiye gukora ubucuruzi muri Somalia gusa. Yasiguye ko ari ingingo bafashe kwera ko baremerewe n'abanyagihugu baburaniwe bivuye kuyugarwa ryo mupaka co kime n'iyindi yatumye ubutunzi bw'ivyo bihugu byompi busubira inyuma. Ku mugabane wa Afrika, Jacob Zuma yahoze ari perezida wa Afrika y'Epfo nabo bareganwa muri dosiye y'ibiturire yagirizwa kuba yarariye mu 1999 akiri cegera ca mbere c'umukuru w'igihugu biciye mu masezerano yo kugura inkoho na sosiyete y'Abafaransa yitwa Thales ararenguka imbere y'ubutungane kuri uno wa kabiri. Urubanza rwa Zuma nabo bareganwa rwari kuba rwarumvirijwe mu kwezi kwa gatanu ariko ruhava rwegezwa inyuma biturutse ku kiza ca virus ya corona. Mu gihe akatari gake yasivye kwitaba ubutungane asigura ko yarakitswe n'amagara, uno musi yemanze ko atagisivya aza guhangana n'ubutungane muco yise urubanza rusumba zose muzamaze kuburana. Amakuru y'ijya nino ijwi rya Amerika ibafitiye muri kano kanya tuyasozerere mu gisata c'inkino kivugwamo Ubuyapani bwavanye kandidature yabwo mu bihugu biriko bisaba kwakira ihiganwa ry'umupira w'amaguru w'abakobwa ku isi yose mu 2023. Ubuyapani bukuyemo akarenge mu gihe hari hasigaye iminsi mike cane ngo ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA mu mfunyafunyo ritangaze igihugu kizokwakira ayo mahiganwa. Mu bihugu 10 byari byasavye kwakira iyo mikino hasigayemo bibiri gusa arivyo Colombia na Australia. Ku munsi wa kane niho FIFA izotangaza igihugu muri ivyo bibiri kizotunganya iyo mikino.
Urakoze Diane nini nahazwe kutugezaho ayo makuru nawe wabugiye kuruhukaho gato. Mu Rwanda nanone abantu 32 ejo kuwa mbere bagejejwe imbere y'urukiko rwa gisirikare Kanombe aho ubushinjacyaha bw'igihugu bubarega ibyaha birimo iterabwoba no guhungabanya umutekano w'igihugu. Ni inkuru yakurikiranwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika uri mu Rwanda Asumta Kabuye.
Ni iburanisha ryatangiye mu mizi mu rubanza ruregwamo abantu 32 mu bihe bya mbere. Uru rubanza rwatangiye ruregwamo abantu 25 bafatiwe mu mashyamba ya Kongo boherezwa mu Rwanda umwaka ushize wa 2019. Bagejejwe imbere y'urukiko rukuru rwa gisirikare kuri uyu wa mbere. Hagaragara abandi bantu 7 baregwa biganje abasanzwe ari abasirikare bo mu ngabo z'u Rwanda. Ubwo umubare w'abaregwa bose bagera kuri 32. Kubera ubwinshi bw'abaregwa n'ababunganira, urukiko rwifashishije icyumba kinini gisanzwe cyakira ibirori n'inama zihuza abantu benshi kugira ngo abitabiriye iburanisha bose babashe kwicara kandi bubahirije gahunda yo kwirinda COVID-19. Uru rubanza rugitangira harimo Majoro Habib Mudathiru na bagenzi be 25 bose bari bahuriye ku byaha birimo icyo kwinjira mu mutwe w'ingabo utemewe, kugambirira kugirira nabi ubutegetsi buriho, kugirana umubano wa leta y'amahanga bigiriwe gushoza intambara, kureba umutwe abagizi ba nabi no gucura umugambi wo gukora ibyaha by'iterabwoba. Umushinjacyaha yavuze ko mu byaha baregwa hazamo icy'iterabwoba binyuze mu mutwe wa P5 wubakiye ku mashyaka ya RNC yoborwa na Kayumba Nyamwasa, FDL Inkingi, PDP Imanzi, PS Mberakuri. Umushinjacyaha yavuze ko haje kwiyongeramo indi mitwe ya RUD-Urunana na FRN. Umunsi wa mbere w'urubanza wihariwe n'ubushinjacyaha bwahawe umwanya wo gusobanura icyo buri wese aregwa. Kuri Majoro Mudathiru ufatwa nk'ukuri iri tsinda, ubushinjacyaha buvuga ko Mudathiru yavuye mu Rwanda mu kwezi kwa mbere 2013 yerekeza mu gihugu cya Uganda. Bwasobanuye ko uyu Majoro Habibu yaje gushaka uko ajya muri RNC gukora umutwe wa gisirikare. Mudathiru ngo yasohotse muri Uganda ku byangombwa by'ibihimbano ku mazina ya Mugume Patrick yerekeza i Burundi yakirwa n'abasirikare bo muri icyo gihugu. Ubushinjacyaha bugashimangira ko Mudathiru yavuye i Burundi agaca Tanzania aho yavuye yerekeza mu mashyamba ya Kongo. Ubushinjacyaha bukemeza ko muri izo ngendo zose uregwa yahawe ubufasha bw'ibihugu by'abaturanyi batumye imikorere y'iyi mitwe ishoboka. Aha yatunze agatoki Uganda n'u Burundi. ubushinjacyaha bwakomeje bugaragaza uruhare rw'ibi bihugu bituranye n'u Rwanda bwerekana ko mu bari kumwe na Mudathiru abantu 11 binjiye muri P5 baturutse mu Burundi, 8 binjira muri P5 baturutse muri Uganda, 2 bava muri Kenya n'umwe wavuye mu gihugu cya Malawi. Aha ni naho bwaboneyeho gushimangira ko mu bafatiwe muri uyu mutwe harimo abanyamahanga 6, abarundi 3 n'abanyauganda 3. Usibye itsinda ry'abantu 25 riyobowe na Majoro Mudathiru, mu rukiko hanagaragaye irindi tsinda ririmo abasirikare 5 ba RDF bakuriwe na Private Muhire Dieudonné ndetse n'abasivile 2. Ababo baregwa ibyaha birimo gufatanya cyaha mu kugirira nabo ubutegetsi buriho cyangwa kubuhirika hakoreshejwe intambara cyangwa izindi mbaraga, kwemera ku bushake kwinjira mu ngabo zitemewe zitari ingabo z'igihugu, kurema imitwe y'abagizi ba nabi no koshya abandi kuyijyamo, kugira uruhare mu bikorwa by'ishyirahamwe rikora iterabwoba. Muhire by'umwihariko aregwa icyaha cyo gutoroka igisirikare. Nyuma y'ibirego by'ubushinjacyaha, abaregwa bahawe umwanya wo kuvuga gusa niba bemera icyaha cyangwa bakagihakana. Muri 20 bari mu itsinda rimwe na Mudathiru bahurije ko bose bemera icyaha cyo kwinjira mu ngabo zitemewe, ibindi byose bakabihakana. Soldat Muhire Dieudonné ufatwa nk'ukuri itsinda ryiganjemo abasirikare ba RDF we yazamuye inzitizi agaragaza ko afunzwe mu buryo bunyuranije n'amategeko, ariko umucamanza amusaba kuzabivuga yahawe umwanya. Abandi nta mwanya bahawe wo kugira icyo bavuga ku birego by'ubushinjacyaha. Urubanza ruzakomeza kuri uyu wa kabiri. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo Ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba ni kambi kugira yagira abantu uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Tuyagire mwisanzuye ku Ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuva izahindwi gushika izahindwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Tujye mu Burundi aho leta yemeza kwitigeza yanga kwakira abarundi birukanwe muri Amerika. Iyi yabaye impamvu yatumye Amerika ifatira Burundi igihano cyo kwima abarundi visa zo kujya muri Amerika. Eloge Willy Kaneza.
Umushikiranganji w'imigenderanire y'Uburundi n'ayandi makungu yavuze ko igihugu cy'Uburundi kimaze igihe kitari gito gikurikiranira hagufi bijanye n'abavuka gihugu bacu birukanwa ku butaka bwa Amerika, ariko yabeshuje ibyo leta ya Amerika yatangaje ku ndwi heze umunsi umwe nyuma y'uko Perezida Mushasha Evariste Ndayishimiye yashyiriye amabanga yo kurongora Burundi inyuma y'uruvuga iturumbuka rwa Pierre Nkurunziza kwa munani ku kwezi. Ezekiel Nibigira.
Haraheze iminsi itari mike wanagomba muri politiki ya leta zunze ubumwe za Amerika bahisemo ko abarundi basanze mu gihugu cabo badakwije ibyangombwa, eka mbere si n'abarundi gusa n'abandi banyamahanga, abo bantu bazoca babafata bakabasubiza mu bihugu byabo. Ivyo rero byarabaye no ku Burundi, aho abarundi basanze badakwije ibyangombwa twavugana nabo, abo dusanze ari abarundi koko tukabakira. Ingorane aho yoba yarabereye gatoya nuko mu bo bari bateguye kutuzanira hariho bamwe twasanze bararonse amapasiporo y'u Burundi biciye mu magendo. Abo rero twebwe dukoranye n'inzego ziperereza mu gihugu cacu, tugakorana n'inzego zijejwe umutekano, twasanze mu byukuri hariho bamwe atari abarundi. Muca muvyumva rero ko umwe wese yakirwa n'igihugu ciwe. Twebwe abarundi bacu abo batuzaniye twarabakiriye.
Bwana Nibigira yashimangiye ko atamurundi numwe bigaragara ko afite akabira ku Burundi yazigara yankirwa kwinjira ku butaka bw'ico gihugu no kwakirwa.
Nubu mbere tukabandanya tuvuga tuti nimba hari umurundi basanze ariyo adakwije ibyangombwa nk'uko politike ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika isanzwe itunganijwe Burundi turiteguye kubakira. N'uyu munsi nibatubwire ko abatuzanira turiteguye kubakira. Ariko kandi batahure yuko uwo natwe tuzosanga atari umurundi ntibishoboka ntibikunda ahubwo nabo bace badufasha kugira ngo uwo muntu batore neza ubwene gihugu bwiwe. N'ubu ndabisubiramo uwitwa ko ari umurundi babona yuko ari ngombwa yuko bamuturungikira igito gitabwa iwabo turiteguye rwose kubakira. Utari umurundi nawe nibadutahure turafise inzego zibikwiriye kubimenya zifise ubuhinga bukomeye cyane bwo kumenya yuko yari umurundi cyangwa atari umurundi. Abo o murumva ko badukoreye ikosa rikomeye cyane abene gihugu.
Abajijwe n'ibiki kibazo kidashobora gutosa kazi migenderanire hagati y'igihugu cyiwe na Amerika, umushinganje rw'imigenderanire yishuranya gahemo.
Ihi babewe, kibi n'ibintu byama hagati y'ibihugu. Ireka natwebwe hari ingingo dufata mu Burundi. Kugira ngo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ireka sibyo rya mbere zifashe ingingo nka bene. Ni nk'uko natwebwe ejo dushobora kubyuka ugasanga hariho ikintu tugatahuye neza duca tubanza tukavuga tutireka tubanze dufate ingingo kugira ngo iki kintu dushobora kucumvikana neza. Ibi ni ibintu bisanzwe n'ubuzima bwa misi yose kugira ngo igihugu cicungere. Aha rero Amerika iri kwirafata ingingo nk'iyi no kugira ngo yicungere nk'uko natwe ejo dushobora gufata ingingo kugira twicungire nk'uko n'ikindi gihugu gishobora gufata ingingo kugira ngo cicungere. Nico bita rero souverainete y'igihugu. Mugabo souverainete y'igihugu ubwo nyene ntica ikora ku migenderanire y'ibihugu. No muri ibi bihe tumaze igihe ducamwo hano mu gihugu by'ukuri twagira tubamenyeshe ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika duhagaze neza tuvugana dushigikiranye imigenderanire hagati yacu nk'ibihugu ihagaze neza. Iki rero si coca kiza gutosekaza iyo migenderanire.
Ingingo Amerika yafashe nyuma yo kwagiriza Burundi kwanka kwakira abantu babwo babirukanywe nayo no kwima amaviza Burundi kiretse abubahwa baja mu ngendo z'akazi cyo kimwe n'abakorera amashyirahamwe mpuzamakungu. Nkuko byandikwa n'itororokanizo ry'amakuru Associated Press, Amerika imaze imyaka inigana n'ikibazo cyo kwirukana ku butaka bwayo abantu cyane cyane bafise ibyaha bagirizwa ariko ibihugu bavukamwo bikanka kubakira. Sentare ntayunzwe y'ico gihugu yategetse ko abo bantu batogumizwa mu mabohero buziraherezo. Igisata kijejwa binjira n'abasohoka muri Amerika kivuga ko cagobererewe kurekura ibihumbi by'abantu bari mu busho bitewe n'iyo ngingo. Kuntwara Perezida Donald Trump, Amerika yishimikije amategeko mpuzamakungu yafatiye ibihano ku bijanye n'amaviza ibihugu nka Gambia, Cambodge, Eritrea, Guinea na Sierra Leone kugira ngo biciye muri aho gasubugerezo vyemere kwakira abanyagihugu bavyo babirukanywe n'ico gihugu ca mbere ca rutura ku isi. Roger uri kaneza, ijwi rya Amerika.
Urakoze Loje, tukiri kuri iyo nkuru. Mugenzi wacu Fidel Niyongabo yavuganye na Claudine Umuhire Gasana, umunyamategeko wanonosoye ibyerekeye abinjira n'abasohoka imiryango no gusubiza mu bihugu byabo abinjiye muri Amerika mu buryo bunyuranyije n'amategeko. Ku murongo wa telefone muri Leta ya Texas aratangira asobanura uko abona icyo kibazo gihagaze muri rusange.
Uko meze Leta ya Amerika nyine ishami ryayo ry'umutekano ritanga viza nyine ko bitazongera kuba viza temporaire abarundi kubera Burundi nyine ngo bwanze kwakira cyangwa se kohereza Amerika kohereza babaye deposite ni ukuvuga abarundi baje bakajya mu nzego z'ubutabera gushaka ibyangombwa noneho bitanga neza bikaba ngombwa yuko Amerika igomba gusubira mu gihugu cyayo. Impamvu Amerika itanga ni uko muri abo bantu bari koherezwa cyangwa se bagomba gusubizwa mu Burundi harimo ababa barakoze ibyaha barangije n'igihano cyo gufungwa. Rero hakaba hari urubanza cyangwa se ubutabera bwaje buvuga yuko nta muntu ugomba kuguma muri detention cyangwa se ugomba kuguma muri detention ziko nabyita ibya imigirasiyo birenze amezi atandatu. Ni ukuvuga ngo Amerika ifite ikibazo yuko niba Burundi butemeye abantu babwo amezi wa makroshi za mwe sosiete kandi ya sosiete wa baba yuko awanu wazai tezi chivazo chumutekana mkulu muhamu shizu cha chugi cha mkulu nero changwa se uho otela wano akonji laka suzi na mwe sosiete mkwala hizi jihano chekana njuhu ya huu chemo chande kungachira baramba tukwewe ma amerika na angu tukwa zishu ya mkulu wako angu tushaka yuko wala tula jivachu wajira chivazo chumutekana
iyo ngingo yoba yerekeye Burundi canke ku makuru mufise hariho nibindi bihugu bindi byaba nko muri Afrika canke handi navyo nyene byafatwe ngingo nkizo canke mu buryo butandukanye
ingingo iyo yaje ko gakantu wa ifatwa kanze ku bwiyereke Burundi ariko hari ibindi bihugu bya Afrika ku mpamvu zitandukanye zirimo yuko ngo bagasha authentifier impapuro zayo ko mu gihugu cya Nigeria nk'urugero Amerika yahagaritse visa zimwe kubera yuko ngo impapuro zivayo tuzwe nk'impapuro zerekana amavuko cyangwa zerekana gushaka ngo zitari otantifiye ngo kuko ngo batanze barafunze hatabaho n'izindi cya korona virusi bahagaritse imigrasiyo mu bihugu byinshi bavuga yuko ngo urukongo ekonomi y'igihugu ngo ubu ntawe ukeneye ngo abimukira ngo reka duhe priorite abaturage b'abanyamerika ubundi bakavuga reka dukumire itorezo ahantu ngo batanze
ushikiranganje jeje imigenderanire w'Uburundi Ezekiel Nibigira aravuga ko inzego z'iperereza zasanze mu bari birukanywe mu bihe bishize ngo harimo abatari abarundi baronse impapuro z'inzira z'Uburundi za magendo ibintu ngivyo mwe mu mwanonoso y'amategeko mijanye n'abinjira n'abasohoka muri Amerika birabaho ivyo ni kibazo gikomeye
ahago nabasha kumenya abinjira impapuro za protect avuga nuko kwi inararibonye ifite nuko abarundi benshi baza muri Amerika baratse mu bihugu byinshi nuko mu bizi babara kongera igihugu noneho bakaza hano muri Amerika noneho bakaba bafite na nk'ibyangombwa kuva mu byo kuva mu bihugu nkabita cyangwa se nkabiri abarundi nyine uzi ko bagiye kuba abahanzi henshi wenda wasiyo njye natekereza nuko wenda Umurundi kuko bumva hari abagiye kera batanafite nta cyangwa na kimwe cy'Umurundi bafite wenda hari abatari no muri database cyangwa muri statistike z'abarundi wenda makanga ati ntabwo tubazi bano bantu
havugwa ko hari n'abandi b'abanyamahanga bashoresha mu gihe baba ariko basaba nk'ubuhungiro bakitirira ko bava mu bindi bihugu bakitirira ari nk'abarundi canke abanyarwanda canke ahandi ivyo birashika muri make
nabasha kubyemeza cyangwa se kubihakana impamvu ngo nuko niba Amerika ivuga iti aba bantu nta pasiporo bafite bose Amerika izenshi kuba by'Uburundi niba nta cyangwa ngo tujye basanze nuko mbyibaza abo bantu badashobora gusubirayo ni abantu badafite icyangwa bana kimwe gusa baje bavuga yuko baturutse i Burundi birashoboka yuko aba bantu nyine bashobora kuba biyitirira Burundi batavayo ubwo rero nyine sinzi ukuntu batabasha gutanga ibimenyetso byerekana ko bavuye i Burundi icyo ni ikibazo cya politiki nta sinzi ko nakinjyamo ariko birashoboka
murakoze cyane yari Madamu Claudine Muhire Gasana umunyamategeko yanonosoye iby'abinjira n'abasohoka imiryango no gusubiza inyuma abinjiye muri Amerika biciye kubiri n'amategeko bita deportation muri rurimi rw'Igifaransa tukako tuvuga ku byerekeye ingingo ya Amerika yafashe ku munsi wa gatanu kubijanye n'amaviza ku gihugu cy'u Burundi turabashimiye kuri iki kiganiro murakoze
mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda tugeze kuri wa mwanya dusangira kimwe mu bintu byaranze itariki ya 23 y'ukwa gatandatu nk'uyu munsi mu mateka habayeho turabigezwaho na mugenzi wacu Venuste Nshimiyimana.
Mu nkambi ho ni ikibazo gikomeye cyane, konfinoma yababereye urujijo kuko nkago bari biteguye ni ukuvuga ko batongeye gusohoka mu nkambi, ni ukuvuga ko nta giterane cyari cyemerewe, ni ukuvuga amashuri yahise afunga nk'inahangaha, amashuri afunze, abana bagumye iwabo bayoberwa ibyari byo. Icyakoze ishyirahamwe ryacu rifatanyije n'abagira neza twagerageje kumenya amakuru yabo boherereza uko dushoboye kugira ngo tuvaneho ikibazo cya mbere cyo kuba abatishoboye babasha kubanza kwitegura kugira ngo bashobore kubaho. Ariko abanyeshuri amashuri yahise ahagarara.
Aho ni mu gihugu cyose cya Congo Brazzaville amashuri yarahagaze, ariko se hari n'ayashoboye kwisuganya kigisha abana bakoresheje uburyo bwa mudasobwa bagakoresha internet kugira ngo bigishe abo bana bari mu nkambi bo abo banyarwanda abo barundi biga bate hari ubwo buryo mwagezeho kugira ngo mubafashe nabo kwiga
yewe icyo kibazo twagerageje kureba nk'uko inaha ngaha abana bacu babigenza tubona igisubizo cyabonetse inaha ari ukwigira kuri internet rero mu nkambi nimboneka rimwe ntago ari ikintu abantu bose bafiteho access cyane cyane abana cyangwa ababyeyi ntago ari ikintu cyashobotse kuryo twarabitekereje ariko kubera nanone gushakisha ntago twari twabona abantu badufasha kuburyo wenda twe twashakaga kuvuga tuti mu kwa cyenda haramutse iki cyorezo gikomeje kwashakisha uburyo abana babasha kwigira kuri internet aho ngaho rwose ni ikibazo gikomeye ariko turashakisha uburyo turashakisha abafasha badufasha kugira ngo umwe haboneke wenda uko haboneke ordinateur cyane sheshatu kuburyo abana bajya bagerageza kwirogrupa bake bake mbese tugashakisha uko twakora nk'inaha ngaha dukoresheje mwaye wenda nkeya ariko abana nibakomeze kwicara mu rugo nta mashuri nta bumenyi buri kuza
ubuse magingwa ya uretse izo za ordinateur uvuga nta buryo bwo gukoresha nka za telefone mutekerezaho kugira ngo abo bana bashobore guhanahana amakuru no kugira ngo bashobore kwiyibutsa bitazagera mu kwezi kwa cyenda basana bibagiwe amasomo bize
kintu twashoboye kuvugana n'abana ni ukuvuga ngo abafite bakuru babo bashobore kubigisha mu rugo ariko ibyo kwigishiriza kuri internet ikibazo ni za megabyte kugira ngo ufungure ikintu ushobore kugisoma ushobore kuba wagira icyo ukoreraho ntabwo ari ibintu byoroshye mbese ikibazo ni icyo ngicyo ariko twifuza vraiment gushakisha ukuntu hatabonetse ordinateur haboneka udutelefone duke kuryo hatazaba icyo kibazo cya communication ariko ntabwo twari twabigeraho ntabwo twari twabigeraho nibyo turi kwiga ubu ngubu
none se ayo mashyirahamwe uvuga nshyiremo ndetse n'ishyirahamwe ry'umuryango w'abibumbye ryita ku mpunzi hari icyo rifasha muri kino gihe cy'amage cya virusi ya corona kugira ngo abanyeshuri bashobore kwiga
impunzi ziri Congo Brazzaville ikibazo cyabo nuko mbona amashyirahamwe nka ONU cyangwa HCR mbese irabasimbuka ntago bafashwa nk'impunzi akaba ari cyo kintu kibabereye ikibazo kinini cyane akaba rwose twifuza ko bishobotse nabo barebera kuko barabizi ko izo mpunzi zihari bareba ukuntu babigenza kuko bazi ko zirahari kandi impunzi ishatse gutaha yataha ibyishakiye ubwayo ariko ubu ngubu ubwo bahari abana bakaba bahari iki kibazo bagombye kuba aribo babagifata mu ntoki bakareba inisorisiyo kuko kiraremereye cyane
Mario Dile Umutesi ndagushimiye cyane ku bwaka kanya wahaye ijwi ry'America
murakoze namwe
urakoze Veniste barakoze bagenzi bacu kandi bamfashije kubagezaho aya makuru aha niho dusoreje ayo muri iki gitondo ariko tubararikira gukomeza gukurikira ibiganiro byacu biri imbere aya makuru yegeranijwe na Facel Gabehu yarahagarariwe na Frederic Nkundikije gye mwumvaga ndi Jeffrey Mutagoma twese turagira tuti mwiriranwa amahoro n'amahirwe
Radio Ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye isubizo cyacu mu gukera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu Gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo kwijwi rya Amerika Radio Ijwi rya Amerika yabaye isubizo cyacu Radio Ijwi rya Amerika yo yabaye isubizo cyacu gutera igihugu cy'u Burundi yabaye isubizo cyacu kugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye isubizo cyacu
ifise abakozi bakarorero batanga makuru aho